Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Amasaha y'Ibujumbura ni Kigali mu Rwanda saa 10 gushika saa 11. Uno munsi ni umunsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku magara ibikorwa iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi cyangwa umwigeme. Bamwe mu bakenyezi b'abarundi kazi barijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Tugiye kuganira na babiri muri bo, umwe ni Maria Ndinzemenshi, undi ni Inamahoro Jocelyn. Abo barundi kazi bakaba bari mu bikorwa byo guhingura ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose. Ni mu kiganiro muri Sanga Mukanya. Ikaze mwese. Tubibutse yuko mushobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nkuko bisanzwe kugira ngo tubahamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro muri ubwo buhinga bo bakenyezi bafise. Adresi yacu ni radio yacu VOA kuri Facebook. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kwa kabiri tuganira n'abakenyezi tukumva ibyumviro byabo ni n'amagara yabo n'ibindi byinshi bijanye n'iterambere ryabo. Turabahamagariye mwe mwese kugira ngo muterere ibibazo n'ibyumviro ku bikorwa barimwo, kumbure kubatera intege canke kubaha ibyumviro bitandukanye. Bamwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bakaba bijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose nk'uko twabivuze. Umwe muri bo ni Maria Ndinzemenshi, umukenyezi w'umwirimizi muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, ahingura ibitabizo akoresheje amazira ntoke. Ubundi ni Inamahoro Jocelyn, haba mu gihugu cy'u Rwanda, yuguruje uruganda ruhingura amasabuni. Nibo batumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Rero nkuko twabibamenyesheje, murashobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo mushikirize ibibazo, mushikirize ibyumviro. Adresi yacu aho mushobora kurungika izo nimero ni radio yacu VOA kuri Facebook. Turi kuri radio yacu VOA. Reka twakire abatumire bacu mu kiganiro muri isanga. Reka mpere kuri Maria Ndinzemenshi mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze Maria kuri radio Ijwi rya Amerika. Alo Maria, uratwumva? Maria, turi kumwe ku murongo. Amahoro cyane, muratwumva?
Ndabumva gusa ukareka imbaraga nyinshi cyane.
Ego, nizere ko biza gukunda akavura ni kenshi. Nari mbajije nti uraho neza, ikaze mu kiganiro turatanguye. Kumbure tutaragukubura ku murongo wa telefone, reka mpere kuri wewe. Mbanze nakire kumbure Madame Jocelyne nawe nyene Inamahoro mu Rwanda, ama tuganire. Madame Jocelyne Inamahoro, nawe tuguha ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane Madame. Mirewe neza.
Ego, turashima. Hama tugaruke mu Burundi rero. Maria Ndinzemenshi, nkuko twabivuze, n'umukenyezi w'umwirimizi muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, ahingura ibitabizo akoresheje amazira ntoke. Maria, byagenze gute kugira ngo utangure uyu mugambi, uwiyumvire, ushire mu ngiro, byatanguye gute?
Murakoze cyane kumbereza kiradyo. Jewe ubwa mbere hano mu Marindi. Rero mu mugambi wanje wo bwe nafashe umwanya ukwiye wo kuyumvira ikanyunganira hanyuma nzafata intumbero yo kubaka akaduru katugoma gahingura umwavu kubaka ku buhinga gahingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu mu mitwe yose uko ari ibiri umwanda mukuru nkawuhinguramwo umwavu n'isetsinda inzara hanyuma umwanda mutore nawo nkawuhinguramwo umwavu n'isejohora biciye mu buhinga bw'iyo nyubako ye bw'iyo nyubako yako kazi ugahingura umwavu
iyo uvuze uti wagize utwo tuzu twasugume mu buhinga butandukanye dukozwe gute no kuvuga ko kumbure tudasa n'utwo n'utuzu twasugume dusanzwe waduteguye kugira ngo neza na neza uzurakira ayo mazira ntoke nyine ushobora kuyakoresha byihuse byoroshe
marano ngakunda n'umwanda n'ibidahura no kuri imvura n'ikirenga ariko byandi ko ndatora buke muri kizama cy'ama kuko n'ibikorera kigera byose nakuvuga nkoresha ubuhinga bwo kubaka inyubako iyo nyubako rero ikubaka ku buhinga umwavu mukuru uja ukwawo umutoya ukaja ukwawo hama rero umwavu uturuka ku mwanda mutoya iyo ibido yuzuye ndaheza nkaca ndayishyira ahantu nkayitarika ndayitarika iminsi mirongo itatu iminsi mirongo itatu rero ku munsi ugera mirongo itatu ndaheza ngaca ndayijyana ku hantu hari imishwarara y'izuba ngaheza nkaraba neza ko ibice bibiri bya bitatu bisa na jone igice kimwe na cyo cya bitatu kikaba gisa n'amazi y'umusarara icyo gihe rero nkamenya yuko ifumbire yanjye yamaze gutora umurongo isa imeze neza ifumbire nayo ituruka ku mwanda mukuru iyo ikigega cyuzuye kanugara iminsi mirongo icyenda ni ukuvuga amezi atatu rero aheze ndaheza nkaca ngenda nkugurura inyuma ahantu mba narashize ibati rikwega imishwarara iva ku zuba nkaca nugurura nkaca afata imifuko hanyuma nkimbura nkakujya nyine umuntu ariko arimbura nyine umwimbu uvuye mu ihinguriro y'ibyo yahinguye heza rero ndafata uwo mwavu hari abaho ndawushyira nkarindira umunsi wo kuza guteragira ndawukoresha nka kujya dukoresha iyindi myavu ni ukuvuga wowo uwo mwavu icyo utandukaniye ko n'iyindi myavu ni uko wowo uwo mwavu ni intongerezwa hamwe mu guteza iyindi myavu turinda gufata tugakoresha ishwagara mu ntumbero ry'uko tukura umurazi mwinshi uwo mwavu wowo uturuka ku mwanda mukuru urikwije nta shwagara ikenewe nta maso y'ikirundi akenewe byose urakwije byose rero umuntu awushyira mu ibango awushyize mu ibango ugatangura ugakura umururazi mu isi hanyuma hagiye gukura umururazi mu isi ubwo gisigaranye ibyangombwa bikwiye byo gutuma igiterwa gikura neza kigatanga umwimbu mwinshi mwiza kandi w'akanovera icyo gihe rero jyewe no kuvuga iyo ntege uwo mwavu ntaya maso y'ikirundi akenegwa ntayashwagara ikenegwa ni umwavu wikwije ukwije byose uritunganije ni ukuvuga bivanye n'ibiterwa imana ateye ndaheza nko ku giterwa cy'ibigori igiterwa cy'ibiraya igiterwa cy'intore ndaheza cyangwa imboga zose muri rusange icyo gihe ndaheza nkaca ntengera ikiterwa nk'ikigori gikwije amababi umunani nkaza gufumbiza iyi fumbire ituruka ku mwanda mutoya ariyo nise ryohora ndaheza rero ngaca ngenda ngaharura ni mu gihe nabonye ko ikigori gikwije amababi umunani ndaheza nkaca nca akovovo kaba iyo umurongo w'igiterwa uhera gukiye ugera hama ako kovovo ni ukuvuga mu majyakuzimu kangana na santimetero zitanu hama mpegeje ibyo mba natwaye ingero y'ifumbire nkongera nkatwara ingero y'amazi ni ukuvuga ndavanga cyafata bivanye n'umurima ngafata igikoresho natwaye cyagutse ubwa mbere hoho mba nahegeje guca utokovo hanyuma ndachafata chagi kwa leta matuara kati ngero yumu koyo haibanganya ningero ya maji aliko mbele yaho iyo ndiko naratangura kubanga mbanza gufati yo bido irimo iyo fumbiri tiruka kumanda mtoya haijegeja haizungagiza umwanya ungana ni minota 30 kugira ngo chagi cyo hejuru gisa n'amazi kinwane na bya bice bibiri bya bitatu bisa na jone icyo gihe ndahetanga cyanteraniriza mu icyo kintu nkafata nkabarura ndafata nkabarura umwanya kandi ungana ni minota 3 icyo gihe rero maze kudwanga nkafata kiya gikombe cy'inusu kita 40 yagi kwamba tino tutita mirongo kanda gifumbiza amabango ane ayabari bigori kanyi nore kanyi mboga ije kutegwa nyene gisanzwe bifumbiza tagere hamaze guhera iminsi ingana nk'iminsi hagati y'umunani na cumi uwo murima uraze usanga ari muri muhimbaye ubere igisha nukuri ni fumbire nziza cyane bwa mbere ho hirongereza akanovera kisi kandi turakingira isi yacu gutobagugwa ego
wow Maria Jane umvumengo wo kwigisha kaminuza none wo gusaba kuza kwigisha ibi bintu muri kaminuza ntiwobikora ni ibintu bihanitse cyane
aro
yavuze nti none nkaho niwoja kwigisha muri kaminuza ibi bintu wize canke watanguye gukora ni ibintu bihanitse cyane
nga nababwiye ko tamajwi atari karashikira neza kuvuga jewe ndumva muri ko murambaza wati mbega wabyize hehe
ego
nababwiye ko ndumurimye hano ndumurimye rero ndima ibitegwa mbumba rugo harima n'igitegwa cy'ikawa harabaye rero ko senake murima w'isange iza kwigisha abarimyi ibijyanye n'uwo mugambi nanye ndi muri koperative y'abarimyi b'ikawa ama rero yewe nanjye nakira inyigisho mu bandi kwari abantu 168 icyo nakoze maze kumva umugambi umpimbaye senake akinjyana ahari umuhinga yari yubatse iryo hinguriro ahantu mu gacumba ryahavanye ritwagwa n'amazi ama rero ndaraba ndacapa nongera ndazana ubufotora arafotorera maheze nkantahana amafoto n'ibicapo nacape bikanira nace ntangura kubyumvisha uwo twubakanye ndabimwumvishije biramvuga kwakira kuko ayo mahera yarumva ko ari menshi nakubatse hagati nakubatse ku 487,000 n'amafaranga 500 hamarera icyo gihe uwo twubakanye byaramugoye kwakira nemera kugenda buke buke ndabimwumvisha agiye kubimwumvisha nawe araheza aravuga ati ibyo ukora wabisabiye bikore n'ibyahomba n'ubyihombe hana rero nacyo nangura kwegeranya ibikoresho bikenewe maze kubyegeranya nacyo ntangura rero ndajya ku kizi nkoresheje urubaho nafashe urubaho nibwo nakoresha mu kubaka ama inyubako imaze kuzura naciye ntangura kuyikoresha icyo yagenewe
ego
ama rero imaze kuyikoresha icyo yagenewe ntangura kwegeranya ibyo iyo fumbire uko tuwegeranya nyene ituruka ku manda mukuru n'ituruka ku manda mutoya ama maze kuyishyiraho naciye niyumvira kujya kuyipimisha nsanga muri zabo murongwe ndabisaba nase nakira bifasha hama tucatura barambwira ko bashobora kuyinjanira muri zabu gisozi aho kwari kugira ngo ndabe ko niyo fumbire imigera y'ingwara iba yapfuye nongere ndabe ko ibyunyunyu biriyo kugira ngo sinaze nkoresha ikirenga rugero ku gitegwa rero ibyo bimaze kubikora nacye ntangura kuyikoresha mu ndimero zanjye ubu nukuri umwimbo namasese karasi navuga emwe iyo fumbire
n'igitangaza
aho kuri are imwe kuri are imwe nahora nimbura ku bigori ibiro biri hagati ya 50 na 75 ubu nimbura hagati y'ibiro 95,120 murumva rero ko ari akarusho kadasanzwe.
Nakarusho koko kuko turumva ko ubuhinga mwizi canke ubuhinga muriko murakoresha ari ubuhinga buhanitse kandi benshi bakwiye kubumenya. Turaza kubagaruka ko kumbure twumve niba mushobora gufasha abandi nkuko twabivuze kugira ngo mubigishe ubu buhinga bwanyu. Reka mpindukire tuje mu Rwanda naho nyine aho Madame Jocelyne Namahoro nawe nyine yatanguye gukora amasabuni atangura kuyagurisha nawe nyine no buhinga butoroshe twumve nawe nyine ngene byagenze. Mfasoni Namahoro mweho byagenze gute kugira ngo mutangure guhingura amasabuni? Benshi bibaza ko ari ibintu bikomeye cyane kumbure mugabo nk'iyo tubonye amasanamu y'ingene muri komura bikora bikaboneka nk'umengo biroroshe, mwabitanguye gute?
Murakoze cyane madamu. Jako nabitanguye ngeze mu Rwanda je nagiye ku ishuri mbika hamanize harimo isomo ryitwa entrepreneurship, isomo nakunze cyane kigisha abantu kwihangira imirimo, kigisha abantu gukora ibindi bintu byo bashigikira niyo umuntu yabakoreye umushahara. Hanyuma negera cyane umutikeri twigisha ndamusobanuza byinshi kuruta kuko n'umutikeri karigisha mu ishuri arigisha wabyumva saa utabyumvise ukihorera mugaje naramukurikirana. Maze kumukurikirana tuvugana ibintu byinshi kugeza naho ashiramo ibyo bintu byo gukora amasabune. Hanyuma bisizemo duhana porogaramu yuko azobitwigisha tumaze kurangiza kwiga. Ntibyakunze cyane kuko nahise mbona akazi duhejeje iryo shuri, ariko ahantu nabonye akazi numva itangazo rivuga ngo hariho abantu bazaza kwigisha gukora amasabune abyipfuza muzogenda hanahanaha. Okay, mu gitondo fata inzira njyana n'umwana wanjye w'imfura turagenda turabyiga. Tubyize dusanga ni bya bintu bijyanye na entrepreneurship, nababwira twiga ku ishuri bakatubwira amaproduit bakatubwira n'ingene tuyavanga baratwigisha hanyuma badusha muri pratique. Turabikurikirana muri pratique turabirangiza. Tubirangije duhita twiyegeranya n'abantu twiganye tugira itsinda ry'abantu 28 dutangura kubikora turashakisha abakiriya. Mugabo ibyo ntibyakomeza ntibyatera imbere turasubira tugira ibindi by'abandi 10. Nibyo haheze nk'ameze nk'angahe dukora ntibyakomeza kubera abantu bagenda basanzara canke abantu bagenda batagaragara arabizigirwa ndabyihorera. Mugabo ndabyihoreye ndica ndavuga mbega nane ko nabyize nkabyiga n'abandi ubumenyi nkaba ndabufise ubwo sibabikora. Noneho ntangura kubishyira mu ngiro. Mpamagara umwe muwo twiganye mu rugo iwanjye ndamubwira ingusubire nyibutse byandi twiganye twakora ndashaka kubikora. Araza turakorana hanyuma tubona bitangiye kubyara inyungu. Turakora hanyuma ntangura gushakisha abakiriya gahoro gahoro nava ku kazi ngakorana na wa mwana. Umwana yaba ari ku ishuri nkabikora jenyine. Ndabona ko byangiriye ikimazi gikomeye byagiye bimfasha. Ugasanga icyo kintu gifite kiragufashije ya matari ko umuntu yahembwe ku mushahara amafaranga aba yaheze. Ugasanga biragufashije. Hagera mu ifunguro ry'abanyeshuri ugasanga biragufashije. Hanyuma rero icyo kintu nakibonye cyiza cyane, niyo mpamvu nagikomeje n'ubu ndacagikora. N'ubu mukanya mvuye kugura produit, n'ubu mukanya tugiye gukora n'abana bamaze kubyiga hafi bose abana banjye basigaye babizi. Rero nabonye ari ikintu kimaze cyane gishobora gufasha umukenyezi ntiyicare ntarimbire ngo kina kiriya akumva nawe ko ashoboye kandi ashobora kugira ikintu akora mu muryango cyinjiza kigafasha umuryango. Murakoze cyane.
Murakoze cyane rwose Madame Jocelyne Namahoro. Namwe turabagaruka ko mukanya mutubwire idonido ry'ibija indani mu isabuni kumbure abipfuza nabo nyine kugerageza kubigerageza kubyiga nabo nyine bashobore kubigerageza. Ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe rya Amerika batangiye guhamagara bafite ibibazo bafite ibyiyumviro. Duhere ku witwa Richmond, uraho neza?
Yego ndaho.
Mahoro
neza.
Yego, urakoze kwihangana gato ku murongo, ijambo ni rwawe.
Cyane cyane kibazo nabaza nsa nk'uko saba ko norimbira ko nahagaze gushaka kumenya ibintu iyo bakora mwo ayo masabune n'ukuntu yaba bigenza.
ego anaje ku jambo madame inamahora kubwire madame huko narimbajije kumbure n'umunywanyi wacu nawo nyine cyumvira uko nyene haja mwiki mwisabune bisabike
ci nibabwira ico gihano twabirigiye baratwigishije mugabo n'uvuga muri tele bakunda kuvuga ngo baradufunyikira uwo muntu yatwigishije adufunyikira tubwira produit zishika nkandi ariko uko iminsi yagiye irashira nanjye nagiye nongo ku bwenge menya abandi babimaze n'igihe kinini ndabegera barambara nsanga ni produit zishika cumi hari zishika zitatatu ariya tubwiye rero kandi nagiye kuzishyiramo nabonye akarusho mbona itandukaniro cyane nuko nuko hariho nka produit bita acide caustique. Acide caustique ni acide igoye cyane ishobora no kuguturira ahantu ikorokeye urashobora kwimburuka inyama igatobora nk'ikirenge igashika no mu ibyo igatobora iyo ni acide igoye cyane ukora wambaye amaga iyo ni acide ivanga ikiro kimwe cy'iyo acide caustique ukakivanga na litiro zine z'amazi ukayikora ukayibika ukayishyira mu kajerekani k'amalitiro atanu ukayibika kandi ukayibika kure y'abantu kure y'abana hariho yindi produit yitwa sulfonic. Sulfonic nayo ni produit nayo irakira cyane mu mazuru nayo nyine ikoresha witonze hakaba n'iyindi produit yitwa ungaro. Iyi sulfonic isa n'ubuki bw'umutsama buri concentre cyane ungaro nayo isa irera cyane hanyuma kenshi ibiro bya ungaro n'ibiro bya sulfonic urabinganisha kuba ungaro ukayivanga n'umunyu ukayivanga n'amazi ukabivanga hanyuma ukavanga na ire ire ya yindi tuzi nyine ijya y'intabire iyo iri muri za dini zitatu nababwira uwo muntu atari yatubwiye nagiye kwihugura mu nyuma nkamenya hanyuma ukavanga ukavanga gushikaho bigenda kumera nk'ubuyi bwa kawunga iyo ungaro n'umunyu na ire n'amazi none wagiye kubivanga ukabishyira mu kintu kinini ugaca uvanga na sulfonic ya acide caustique uza kwishyiramo mu nyuma hariho n'utundi tuntu twinshi twa tunabwiye nize mu nyuma duto duto genda urashyiramo hakabamo na parfe hakabamo n'agakure bijyanye n'abakiriya bawe kurere bashaka ukabivanga hama ukabipfundikira bwira ngo rufuro ze kubanza ruhere ukabona kuyishyira mu bikoresho byawe ari utubido tw'ilitiro y'amalitiro atanu amalitiro mirongo ibiri kwije kandi nini bivanye n'ibyo abakiriya bawe bipfunze murakoze cyane
murakoze murakoze reka tubandanye ku murongo wa telefone hariho Nestor Nyandwi. Nestor uraho neza?
Amahoro neza.
Amahoro cyane.
Ego
ikibazo cyangwa icyumviro kuri aba batumire bacu
kibona gira ubanza wanda mu kizo batumire
ego barakumva
hanyuma nagira nshime imigambi yabo n'ibyiyumviro byabo uko ngene batiyumviriye hanyuma bakiyumvira gushyira mu ngiro ibikorwa
muri ibi bibiri none ganesto twumvise ego duhubwa ku ijambo ndakubaza urangije bandanya ndakubaza urangije komeza
baje guhagara kugira ngo twumvikane neza
ego byoba byiza kugira ngo ntuhavugonga
ukuboko kumwe kufashe telefone ukundi kubakopfora
oya hagarara hama ubaze akabazo
bo nagira mbatorera abo batumire bitwa rya Amerika abo bakenyezi
ego
twumva ko imirimo myiza kandi imirimo numva iriko iratera ijya imbere duhereye kuba mu Burundi aho ahingura umwavu mu bijyanye nokuba nk'ibintu biva mu bantu
yego
ategeka nyiki kuzobigeza ku ngo zose ziri mu Burundi kugira ngo kumbure ubwo bwenge bwiwe buzogira umusaruro mwinshi mu banyagihugu kugira ngo bigire ikimaze abanyagihugu baronke ibyo bafungura barose ibyo bafumbiza ibyo baba bateye
ego
ni cyo kimwe n'uwo wo mu Rwanda nawe nyene nimicho kibazo mbakije kuri uwo mu Burundi murakoze cyane
murakoze ja mugisha murantunga Nestor niwe turi kumwe urakoze cyane kandi utware neza ushike amahoro urakoze ego nkuko mwari muvyumvise abanywanyi barashaka kumenya niba ubu bumenyi mufise mushobora kubusangiza abandi mpere igitega Mariana ne kubu buhinga twumva ufise buhanitse cyane kandi umwimbo ni mwinshi umaze kubona urabyishimiye none hari abantu mu kibano ufasha kugira ngo nabo nyine bige ubu buhinga wize Senac yakwigishije numva Maria uri kumwe n'abantu babwira bakwihanganira karoro ni kensha ariko narimbajije nti mu kibano uragerageza gufasha abandi kwiga ubwo buhinga wize ego mwanyumvise narimbajije nti ubuhinga mufise muragerageza kubwiza abandi ego
ego nabagiye se na imbora ari nyinshi cyane ariko numvise uwo mwanya yari ku murongo yari karavuga ati mbega umuntu yabategekanye iki mu ntumbero yo kugwiza uwo mwavu
ego hama kwigisha abandi uwo mwuga wo kugira ifumbire
murakoze cyane nakuvuga jewe icyo ntegeka nategekanije ariko kiri no mu ntumbero yanjye nuko utwo tuzu twagwirira ahantu hose hashoboka abantu umuntu wese yumva neza umugambi arahawe ikaze na karibu kuza kuraba iyo nyubako kugira ngo ayirabe arabe iyo fumbire arabe n'imirima hanyuma nkendamuha urutonde rw'ibikenewe n'uburyo bimaranye amaze kubyakira abone kuza kwegeranya ibyo bikoresho hanyuma nanjye nze kumufasha mu kumwubakira rero iyo ntumbero yanjye ndabona ko iriko irajya mu ngiro kubera ko hari intara maze kujyamwo n'intara ya Bururi mperukayo twubatse ayo mahinguriro utwo tuzu dutatu narongeye ubu naho ngomba naramye mu ntara y'ikitoki kuza guhimiriza abenegihugu ibijyanye nako kamaro k'iyo fumbire naho nyene mu minsi nzogenda kubaka ahandi naho nyene ngomba kuzajya ni mu ntara ya Muhinga aho hose ni mu ntumbero yuko uwo mugambi wokwira mu benegihugu benshi bashoboka hanyuma utwo tuzu ayo mahinguriro akagwira kugira ngo turonke umwavu mwinshi mwiza kandi mwinshi w'akanovera ukingira isi wa mururazi kandi tugakingira isi yacu gutabagurwa ahari ako kazu isuku n'isukura rero yongera mu kibano ndetse n'ubutunzi bukiyongera mu miryango ku buryo umuryango ugizwe n'abantu batatu ako kazu gashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi amajyana indwi na 80 ku mwaka biturutse muri uwo mwavu duhingura uva mu muntu ego rero jye ndi ku kizi n'izindi ntara zose ndumva abantu baguma barampamagara barambwira ko umugambi bawukunze nukuri jye ndi ku kizi bibaye ngombwa umuntu abona wese yumva abikeneye kariho kandi kazi arisanze arashobora kundondera ku iyi nimero 62 ubusa 8 62 60 cyangwa akandondera kuri WhatsApp 71 392 169 rero umwanya wose ategereza kuntora hanyuma tukayaga akamera aho ndamutegerera nkamutegera haribo kandi kaze muri sana kimaravuga buhinga ko guhingura mavu kiko ndiva mu muntu ukandi kumwavu mwiza kandi wakanabwira ubu 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 ubu
ubu
ubu ubu ubu ubu
ubu ubu ubu ubu ego turakumva nuko aga telefone kari gatanguye kugorana ariko twakumvise neza cyane nizere ko kandi na nimero zawe za telefone bazumvise bazironse wavuze ati abantu benshi barakurondera kandi bakakuronka kandi bakaronka ubwo bumenyi ufise uti uri ku kivi nibyo koko kuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye twumvise ko mu minsi yahera yabahaye imfashanyo kugira ngo abatere intege twumvise ko mwaronse hafi miliyoni zishika 20 zo kubandanya uwo mugambi wanyu nibyo
yego cyane nyamucyubahiro umukuru w'ubutegetsi bw'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yari mugongo
ego
kugira ngo umugambi waguke nikikuri yarahaye muri abanyarwanda kugira ngo mamane
ego
umugambi
ni byiza cyane agatelefone kariko karajamwo akaruru tugira tugukure ku murongo twongere tukugarure hama twizere ko biza gusura kumvikana neza muravyumvise ko umukenyezi Maria ndinze menshi ari ku kivi koko nkuko Nestor yarabibajije ati mbega murashikana ubugumenye mu bandi yavuze ati yaragiye bururi yaragenda mu Kirundo yifuza kuzoje muyinga ari ku kivi koko madame na mahoro Jocelyne ngaho mu Rwanda harabo boba barakwegere nabo nyine bavuga bati nyigisha ibyo wize nyereka unge nuvanga ubu buhinga bwo kugira isabuni bimeze gute mu kibano naho nyene ari abantu uri kurafasha kugira ngo bamenye ubwo buhinga bwo gukora isabuni
murakoze cyane kuri ico kibazo madame abisanzwe urazi kuba cyacu umugani ngo ubanza nibo bandurubwe yo nshaka kuzakubwira abantu ngo je nari izi bintu nibi ndabizi muze ndabafashe ndabigisha ariko uyikwegereye akakubaza ntushaka kureka kumwigisha hariho nk'abajene je nabyigishije bimaze gufasha umuntu akagomba gusa nuko atagira umutahe nuko atagira ibikoresho bikwiye ariko unyegereye ntabwo nareka kukwigisha kuko ubwenge burarahubwa najumva ko naburahuye kubanje nta kibazo cyo kwigisha umuntu anyegereye cyangwa budget bigenda gute nkerekeza kudahugura amaproduit nkereka babivanga gute nta muntu nureka gufasha
ego none kumbure namwe akanyumero kanyu bo baronka ko canke urubuga muri ko bo baronka ko kugira ngo babarondere mu bafashe kumbure ndavye nyene n'umwuga mu wundi ushaka kwigisha abandi ukasangura biciye mu mafaranga naho nyene
ehe no nako yakwigishije gira yakwigishije kubuntu yakwigishije ku mafaranga koko twarayamuhaye
ego none bo batora hehe kugira ngo umufashe abandi
nimero yanje ni nyene nane mwandombeye ko ni 250 bindi 8 3 1 9 4 9
ngo nitere ko bayironse no kuvuga 78 3 1 9 4 9 bashobora gukuronka ko
uko tutarabangiza mu kazi nimero magana ari kiyaza mutageze
ego iki he
ko mutageze ho mutsinze imbogamizi mu fise ni bihe ibifashi
iki
kuza kugera he
cyane gose kiganiro kiracabandanye turacafise iminota 30 muratubwira byinshi byo muri ko muracamwe kuko turazi ko nta rugendo rutagiramwo imbogamizi intambanyi nibyo cyane gose ego reka kumbure tubanze twakire umunywanye w'ijwi ry'Amerika ku murongo arindiriye Jean Mugisha afise ikibazo cyangwa icyumviro Jean ikaze neza
neza
ego namwe
natwe n'amahoro n'ukuri turashima abandi kumwe namwe mu kiganiro nabonye kidikanshi y'ikiganiro naba kumwe bashoboye gutera intambwe mu bikorwa bishimishije cyane cyane bindi murundi mu gisumu kinyuze mu ntara zitega shoboye gutera intambwe ikomeye ndetse no mu iterambere ry'igihugu turimo mu ntambara turimo muri iki gihe ibindi mu mugwi w'urwaruka bisanzwe bikurikira mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu biko birakwiragiza cyane cyane ibintu bijyanye n'uburimi kurwanya inzara tugwa cyane cyane mu Burundi niyo numvise awumvise umukenyezi ndabainterese rwose nawe nuko numva ninga ni umukenyezi umwe mu bakenyezi b'abarundi baba bari ku kizi kandi bashoboye gushaka ku ntambwe iteye igomwe inashimishije rero jyewe kaka n'akabazo gatoyi sinzi ko yoba hari ibinyamakuru nabyo gushika kugira ubwo bumenyi bwiwe bushobore guca bumenyekana ahatandukanye kuko ubu uyu nazi abarundi bari ku kizi ni benshi muburandi umwimbu waza muke kujyanye n'ifumbire bijyanye n'ukuntu twe abantu benshi usanga baduha amaso kuri iyi mitango izozana ifumbire ifumbi uba usanga ibi cyararenze cyangwa akanya ikizizi nabakindaha kizizi sinzire ko hoba hari ibisaka byo kumenyesha amakuru kugira ngo cyangwa hoba hari umugwi amaze gukorana nawo wobe uri mu gihugu kugira ngo ashobore kugomenyesha ubukwiye igihugu cyose uretse yuko hari uwo murongera nk'uko mu mbisi yatanze imimero akagenda kandi nuko byagiye umuntu umwe ntashobora gukwira hose nicyo nagomba se nimubaza ikindi nacyo ni kwenda mushimira arumva ahubwo no mutera intege aba nara noneho nizo ngiye kumurondera tuzavugana byanduke
ego nivyo cyane koko yavuze ko ari ku kivi akumbure turamubaza bimenyesha makuru bishobora kuza kugira ngo bitangaze amakuru y'ivyo ari karakora hama kandi subira inyuma gato Jean waruvuze ati muri mu ntambara no kuvuga mu ntambara z'ubutunzi cyangwa intambara zihe sinari numvise neza
yayiterambere cyane cyane biboneka cyane yuko yo gucuruza ibyo boneka neza hari inzara intambara na vuge
ego neza cyane ariko kandi numva uduhamagaye uri muri Zambia ni ibintu nk'ibi inye murabyumva ubuhinga nk'ubu muraronka ubumenyi nk'ubu kumbure mu kibano cyane
okay muri Zambia ndiko ndahamanikije cy'imyaka kwibine bibeje nashoboye guca mu bisata bitandukanye mu bigo by'abashinwa bitandukanye bifasha abantu guhingura icyo bita guhingura ibifungurwa nombona nka indisiya gwayimanteri no mu bijyanye n'ubuhinga bujyanye no kurima rero ni mu bintu turiko turafashanya n'abari mu bisata ndimo mu Burundi ukwiragiza gufasha abarimyi kuza umwimbo no guhinga umwimbo wabo kugira ngo bawike igihe gikwiriye apandi n'ibindi bishobora kuboneka iki gihe usanga muri sedo yindi ntawe hari ibyaye kubera abantu batashoboye kumenya uko bawushingura duhereye ku rwego rwo hasi naho urwego rw'igihugu rw'abanyagihugu bato bato ku rwego rwo hasi fate abanyagihugu bato bato mu cyaro
ego urakoze cyane Jean Mugisha nkawe muri Zambia turagushimiye ku bibazo n'ibyumviro byawe ego kumbure ngaruke kuri Maria abishyira ikibazo cyanyu Maria ndumva ko agatelefone kagarutse ku murongo nizere ko imvura yagabanutse mushobora kutwumva neza Jean Mugisha abajije ati mbega hari ibinyamakuru bigushikira kugira ngo bitangaze amakuru y'ivyo muri ko murakora mu ncamake ndumva ari vyere karabaza Hello Maria turi kumwe Maria uri ku murongo ndakeka Maria atari karanyumva go Maria muratwumvise narimbajije Jean
ndabumba na jewe boke boke subira kandi madaza kajiwe ko kana babwiye ko nta atari ko arumbekana kubera kirere
cyane gose Jean Mugisha yabajije ko niba hari ibinyamakuru biza kugira ngo bimenye amakuru yawe n'ibyo uri kurakora bayatangaze hari ibinyamakuru bibegera kugira ngo kumbure bimenyekanishe ibikorwa murimo
Aro
Ego yavuze muranyumvise
Aro
Wi Maria ndakumva jewe telefone iracitse kuri Maria
Naranga doze yigeze ko kanabye ko kubera imvazi kirere nukuri nakumvikana n'ikibazo
ego ubu ndahora nyumva narimbajije ikibazo cha Jean ati ibimenyesha makuru byo babibegera kugira ngo bimenyekanishe bitangaze ibyo bikorwa by'iterambere muri kumuragerageza gukora mu kibano n'ahandi bamenyekanishe ni umugambi n'ibikorwa murimo
nkaba numvise ibikerike cyane ariko ndumvise ibijyanye n'uko kumbe mwaba hari ntambara yuko nk'ibimenyesha makuru byamenyekanisha umugambi wanjye ngira ngo sinihene
ego nivyo nyene
ego no kuvuga hamwe nk'abanyamakuru kandi ufite ikindi kintu cyose ashobora gufasha kugira umugambi wanjye umenyekane kuruta yobakaze cyane kuko nanjye ntambara yanjye yakure ni yuko umugambi wanjye wokwera mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira ngo ijya ngorane yuko umwavu ushobora gukeha umurimyi ntari maherekeza yakakurima hose umwavu ukamukehana ujya ngo warane igabanuke dufashe natwe dufashe twifashije nk'abifasha nyene umugambi waguke umwavu ugwire hanyuma twongereza akanovera kisi
ukengirisi yacyo gutobagogwa twamuretse isoko n'isukura mu kibano kandi twongere turwanye ubukarihe bw'isi hanyuma tugeze umwimbo umwimbo ube mwisi haboneke ibyo dufungura haboneke n'amasesekara dusagurire isoko kugira ngo dutange amakoni n'amatagisi hanyuma ikigega cya komine nacyo kibombose yakeze yorohejwe no kurangurira imigambi yemerera abenegihugu kuko amakoni n'amatagisi ari iterambere rituvako rikatugaruka rero jyewe n'ukuri uwagira icyo yafasha yaba itaba ikinyamakuru cyangwa ibiganiro nk'ibi n'ukuri imana yobikoze cyane mbaye ndashima kuba wese azakora icyo cyumviro cyo kumfasha kumenyekana icyo umugambi kuruta ubwo byubu murakoze
nyinshi cyane nukuri ndizera ko abateye akamu bakumvise kuko turumva ko na komine irakwishimiye ku bikorwa urimo hama reka mbaze nakire tuyisenge hama turagaruka mu Rwanda naho nyene madame Jocelyne atubwire ibijanye no kumenyekanisha iki gikorwa ciwe kugurisha amasabuni agurisha hehe nibindi byinshi bijanye n'igurishwa ry'amasabuni tuyisenge Jean d'Amour uraho neza
Naho neza cyane.
Yego turashimye.
Nanye ndishimye cyane kuba mumanya mumaya kanya ku ijwi rya Amerika.
Kazi neza.
Kintu cya mbere nshima cyane. Ndashima abo bamama babashije kwiteza imbere yabungu tunganya ibintu by'amafumbire niba nabyumvise neza.
Yego.
Ndetse n'uri mu Rwanda utunganya ibintu by'amasabune n'abagore babashije gutera intambwe mbona ko umubare munini w'abagore muri iyi minsi udashobora gutera intambwe nk'iyo ngiyo bitewe hari n'uko bamwe bakitinya bakaba bakabaye urugero ku bandi bamama bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ubona basa naho amaso yabo bayateze ku bagabo muri make ni ukubashimira mbere na mbere ikindi nabaza nk'uwo Joseline uri mu Rwanda ese isabune akora zitwa ngo iki abenshi dukora umurimo w'ubucuruzi twaba twajya no kumurangurira akorera hehe aduha informasiyo kugira ngo tubashe kumenya ibicuruzwa bye bityo tubashe kuba twanamugana umumama witeje imbere
cyane rwose reka kumbura cagira ko ku ijambo madame n'amahoro abagurisha abadandaza barashaka kumenya ko buza kukurangurira ko Madame Jocelyne
hanyuma korera ikabuga muri rusororo ni kabuga hanyuma nk'uko telefone nadutanze tubafite n'amayitike ko ari ku izo telefone mwebwe ngombe telefone yanyu cyane mukazompamagara tukavugana mukaturanguza ko n'abandi barabikora tumaze kubona abakiriya babikora gutyo murakoze cyane
murakoze turaza gufata ku murongo wa telefone kumbure ikiganiro kirangiye tuyisenge tumuhuze nawe tuyisenge nimero za madame Jocelyne yari yazitanze ni 78 31 29 34 49 sabuni yiwe yitwa ejo heza murashaka kubibona ku rubuga rwacu rwa Facebook aho twashize isanamu ariko kandi muraza kuganira byinshi mumaze guhura mukavugana mukamurangurira mukamushorera ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi bifuza kubaza gushikiriza ibyumviro ibitoki uraho neza ego dozijwe kaze neza mu kiganiro
ego hama
ego ko mwabona na amasumu yandi ukahishikira ukamumenya mukamenyana kumbure ukamushorera cyangwa ukamenya ingene bakora amasabuni madame Jocelyne ati muherereye hehe ikigali
soro hama tukabuga kandi umuntu afite nimero ya telefone ubundi address ibikwiye afise programa yo kuza no muorienta kangera
ego urumva telefone ni izo murashaka kuvugana haba kuri WhatsApp cyangwa kuri nimero isanzwe madame Inamahoro Jocelyne arabiteze murakoze cyane reka kumbure tubandanye ku murongo wa telefone ahama umurongo wa telefone ndabwiye ko umutumire avuye ko ariko tugaruke ku batumire mfaso ni Maria turacari kumwe ku murongo duhere ku mbogamizi nkuko madame Jocelyne yabivuze intambanyi muhura nazo mu bikorwa byanyu turumva ko ari ubuhinga buhanitse busaba kwihangana busaba umwanya busaba byinshi intambanyi kumbure muba muhura nazo nizihe muzitunganya gute
umugambi ntiyegera habara intambamyi ubwa mbere hoho umugambi wanjye ugitangura harabaye intambamyi zo zijyanye no kumvisha abenegihugu ababanye ikibano yuko uwo mwavu ari umwavu koko aho ubwa mbere mu kuwufumbiza cyane cyane uturuka ku mwanda mutoya ko ari watanguye kuboneka natanguye nkagenda nkawufumbiza ari mu ijoro nicura rero nti abaza kumva kamawate kuko kubisanzwe umwavu uturuka ku mwanda mutoya uri n'akantu kakamoto kameze nk'akabangamye rero icyo gihe naratanguye ndagenda ndawufumbiza ahantu hampande y'ibarabara ariko ari mu rucagu cyago kama ababanyi bamaze kubona ingene uwo murima utagase nibo baciye batangura kumbaza ati mbega none iyi ni ya fumbire nyene uhihingurira ntego cyane urumva nk'aho haratanguye haraba intambamyi nk'ingene ndabyumvisha ababanye n'ikibano kugira ngo batangure bakunde uwo mwabu iyindi ntambamyi navuga ntiyarahabaye kandi yoyo n'ubu irabandanya ni intambamyi ijyanye n'uburyo iryo hinguriro ryubakwako yewe mu rugo iwanjye iryo hinguriro uyu mwaka ugira kane ndarikoresha nababwiye ko naryubakishije ku mafaranga angana n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu ariko gushika uno munsi rigeze hagati y'ibihumbi amajana icyenda na mirongo itanu n'umuriyoni rero murumva nk'iyo ni intambamyi ku mwenegihugu muto muto mwirimizi ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga nyine aduze ariko igiciro gikomeye ariko rero icyo igituma jyewe ngumane icyizere ni uko ayo mafaranga angana uko nyine ni ukuvuga bivanye n'abantu bari mu rugo ni ukuvuga ushobora kukubakisha ku miliyoni ufite abantu batandatu mu rugo ni ukuvuga ku mwaka ucuronka umuriyoni n'inusu urenga ni ukuvuga rero tubiravye nk'iyo n'intambamyi yuko ibikoresho dukoresha bibandanya biduga isima amaferabeto eka n'ibindi n'amabuye ndetse anayo akaduga kubera mubona babayatuzanira igitoro kiraduga nabo akatuduza amabeye iyo novuga ko ari intambamyi rero ahanini naho izo ntambamyi zihari saba icyo saba ni uko kira murimyi wese ahari yo kwiyumva akumva ati uyu mugambi ni uwanjye ni uwushyigikira mu burimyi bwanjye maze akazaregeranya uburyo yegeranya igikoresho kimwe kimwe ibyo bikoresho bigakwira tugaheza tukagwiza ayo mahinguriro ikindi cyiza cy'iryo hinguriro ni ukuvuga aho ryubatse ntirihera nubaho ndi imba nubatse iryo hinguriro ni ukuvuga n'umwuzukuru n'umwuzukuruza babandanije baza kuhaba bazoguma bakoresha iryo hinguriro icyo ni icyiza ni ukuvuga icyiza cyaryo kiruta intambamyi ziri mu iyubakwa ry'iryo hinguriro rero muri rusange intambamyi ntizibura urumva ko buryo ari kirenga kumurimye mutewa moto ariko rero hanini nuko umuntu yakugurura amazi aho kubona iki kigiri cy'amafaranga ahubwo akabona ineza iri kuri iyo fumbire rero muri rusange izo nizo ntambamye navako nabonye mu mugambi wanjye murakoze
murakoze cyane birumvikana hama mu Rwanda madame na mahoro mweho intambanyi nkuko mwe mwazivuze zirahari nizi
intambanyi zirahari kuko bumva iri kurakora ibintu bikoresha amaboko bigutwara umwanya munini hanyuma ntushobora gukora byinshi nkuko ubyifuza rero umuntu aronse uburyo akagira uruganda agatanga gukoresha nk'amashini bikagabanura umwanya kandi bigatuma uproduza n'amaproduit menshi kandi umaze guproduza menshi ubahaguka nyine ugashaka amasoko menshi kuko umaze gutera imbere intambamyi ni uburyo ariko uburyo bw'isunuriye bukigirwa imbere umuntu yogira uruganda rufabika hanyuma n'amasoko agatuma yiyagura kuko ikintu kimaze kuba kinini kaba ciza ubwacu kirivuga
ego kumbure kuri mwebwe mwavuze ko ibyo mukoresha akenshi usanga kumbure biva hanze y'igihugu harimo amaside harimo ibintu chimique byo navye n'ibyo bari biri intambanyi kugira ngo muvyinjize mu gihugu mu bironke mu mwanya mu vyifurize
oya ntushaka kubibura na gato ahubwo byagiye biduga cyane Ndagiye biduga cyane nk'ikiro cya produit imwe igihe ndabitangura kubikora haize imyaka imwe ikiro kimwe cyagurwa 1500 ubu kigurwa 2800 urumva rero haba haraduze ko amafaranga menshi cyane kandi nawe uhagiye gukora udacu uyazamura ngo aduge uko kuko bitakunda kuronka amasoko ni intambamyi ariko biradimba bikaboneka ntibigeze bibura ngo tubibure rwose byarazimbye ariko bigoma biboneka
biva mu bihe bihugu
hari byinshi biva muri Uganda muri Kenya biriyo ariko turabirangura nyabugogo biraduze hari amashopu abicuruza biba bihari byinshi
ego ku murongo wa telefone turafise n'uwitwa Simoni uraho neza turi kumwe ku murongo wa telefone Simoni
ndi Malawi
ego muri Malawi Simoni uraho neza
ego tumeze neza nakaba nishimiye ikiganiro cyiza maze kubona abatizi bari kurangura byatumye nifuza kugira akantu babaza academic background yabo mbese amashivize angana iki kuko numvise batanga nk'aho amashuri atari ikirenga nkibaza nti ese burya amaleta yacu ntarwigisha ibintu bitari ngombwa kumbure ibintu biri ngombwa tubwo asanga bafite benshi ari kuzo nacho fare societe leo na numva n'uwa sasiri wa bishobo yari ko kume mwoze timi aba abajejwe tikaje mu bihugu byacu tukabaza niba koko hataragaza ko duhindura ibyo ku mashuri kuko yatangaje kuva umuntu uyu muto yakuzivizaniye abantu baminuje mu mashuri kubura uko bidufite ifite akamaro murakoze cyane
murakoze namwe Jean Pierre ngaho muri Malawi Simone muri Malawi reka nakire na Jean Pierre turi kumwe ku murongo
murakoze cyane ijwi rya Amerika ku makanya
ego
bumherereye mu Rwanda aho bita Nyamagabe icyo nakwibaza ko umudamu ukora amasabune nakwibaza niba wenda mu gihe nk'umuntu yaba aje akamwigisha wenda ko bidasaba mu gihe wenda yaba agiye yaba amaze kwiga wenda bidasaba igishoro gihagije kugira ngo nawe ashinge uruganda rwe akaba yatangira bizinesi na
ego ndagaruka kuri ico kibazo cawe mukanya ku madame Jessine abishure reka mbanze ngaruke ku kibazo ca Simone muri Malawi aho yahaba yagaruye ikibazo cerekeye inyigisho zitangwa mu mashure asanzwe kumbure Maria atubwire amashure afise nangahe ni abatacu mutwaye kuko mushinga ntahe Simone avuga ati kuko uko abibona wewe nuko mu mashuri biriko bariko biza ibintu bitari ko biraha akamaro bimwe mu byo bizana simvuge byose ariko bimwe mu byo biza ntibiriko birinjiza inyishu canke ubuzima abantu bipfuza bashoboye kwiga nk'ibyo muri ko muri igisha canke ibyo mwize barashobora gukuronka ubuzima Maria mwebwe mubona nk'abari mu mashure ari kintu bo bandanya kumbure ko babona benshi batari ko bararonka ubuzi ariko bakaza kwiga uwo mwuga wawe ntibo hatorera umushahara ukwiye wowe bibona gute kubyo Simon yavuze bijanye n'amashuri atari karatanga ibikenewe kugira ngo umuntu yiteze imbere
Ara?
Mwanyumvise?
Mureka mumbaza ibijanye nuko ati mu mashuri wo kurikirana iyo mwuga.
Ntiyo hatorera.
Ego, nukore. Ara?
Ego.
Ara?
Ndakumva.
Mwanyumva?
Ego.
Nukuvuga uyu mwuga wo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu. Habaye umuntu yavuga ati byo by'ukuri nkeneye kuba umuremyi kuko tubiraje umwuga w'uburemyi n'umwuga ukenera byangombwa ibyangombwa rero nyamukuru mwumva ko ari uwo mwavu ni ukuvuga nko mu gisata cy'uburemyi bigishije guhingura uyo mwavu uva mu muntu koba akarusho kuko igituma koba akarusho ni ukuvuga uturaze ibyo tuwuhinguramwo n'ibintu tutaha agaciro n'ibintu tutabihinguye dusanzaza mbere bikaba imyanda rero byiza byohingurwa bikaba umwavu kuko n'umwavu w'akanovera ni ukuvuga umuntu akoresheje uwo mwavu nicyo akeneye ndangoma ngarukako arimbura bishimishije nababwiye ko umwimbu wiyongera inshuro ku yindi ni ukuvuga nk'ahantu umuntu yahora yimbura ikirijyana cy'ibiharage ubu ndahimbura ibira amajyana abiri hagati y'amajyana abiri n'amajyana abiri na mirongo ibiri murumva ko harimo n'ubuhinga bwo kunagura isirikiye mu kugeza uwo mwavu rero nta cyatu mu muntu adatera intambwe kuko wadakoresheje nawo arawudandaza nk'ubu jyewe ngurisha ikiro cy'umwavu uturuka ku manda mukuru ari watsinda inzara ndakigurisha 100,200 hanyuma ubu uturuka ku manda mutoya ari wajyohora iritiro nkayigurisha 100,000 murumva yuko by'ukuri umuntu yakurikirana uwo mwuga wanjye niyo kwidoga na gato iterambere ryoguma ryiyongera yoronka agafaranga n'abandi bashaka umwavu bakawuronka biciye ku bwo buhinga bw'uyu muntu akongera hakaboneka umwimbu mwiza akaronka wafungurira umuryango n'uwasagurira isoko kugira ngo atange nikori hanyuma n'ikigega cya komine kiromboke n'ukuri uwakurikirana uwo mwavu ntiyokwidoga
na gato ego nibyo koko kumbure abariko bariyumvira icyo bofata nk'umwuga iki ni kimwe mu byo bakwiyumvira hama tujye mu Rwanda kuri icyo kibazo nyene turiko turasozera ikiganiro Jean Pierre yabaje ati mbega urabigiramo ubudandaji bwa cyane hama kuri icyo cerekeye umuntu yuko yogenda agafata umwuga nk'uwo akaba ari we yikorera yigira ntiyovamo ikintu ntiyotera imbere
murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe hariho ibintu biza byaranobwa byarenganye cyane bitadufite ingufu cyane aho umuntu yiga akavuga ngo jewe mfite lisanse muri iki kintu ngo mfite metirize muri iki kintu ngo nshake ibyo ntunga nzaronka akazi mu biro ende nicare nyobore ngira uku n'uku n'uku ibyo n'ibintu byarenganye numva umenga ahubwo entrepreneurship yoba isomo bokwiza ahantu hose mu bigo hose umuntu akuguruka bisaba kuba no kuguruka mu bwonko ubundi ni ukuguruka mu bwonko kuvuga ikintu cyose nagikora kikantunga kikambesha cyangwa kikamfasha kikanyuguza kikanyigiza imbere kuko umaze gutangura akantu gatoya urashobora kunguka ugatera imbere kuko mumaze kutuganiriza tubabwira imbogamizi twagize niki nk'ubu hagize ikivamo umuntu agashinga uruganda none se wumva ejo umuntu atakoresha abakozi
ego akanya katubanye gato cyane ni ukuri turabashimiye cyane rwose
guhaye akazi nawe uragenda ntuce wicara ugashinga ukabibona
umwanya uraduheranye ariko turabashimiye cyane dufatakanye kubashimira madame Ina Mahoro Jocelyne ngaho mu Rwanda adandaza kandi agakora n'amasabuni na Maria Ndinze Menshi mu Burundi umwirimizi akora umwavu kijambere murakoze cyane gose namwe mwenyene banywanyo bijwi rya America Miss yose na Nadia tayamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe naho yanitangishaka.